Mukuru w'igihugu cya Somalia yajanye mu Burundi na bamwe mu bashikanganje ba leta yiwe n'abakozi bakuru bakuru mu kwitangazo risozera urugendo rwiwe n'umubonano yagiranye na mugenzi we w'u Burundi ribivuga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi aho yageze nk'igihe cy'isaha 6 z'umutaga yakiriwe n'umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro. Hassan Sheikh Mohamud yaciye abandanya ubwo nyene ukirimba cya president yishimiye bahejeje kubonana mu mwiherero Shingiro yasomeye amenyeshamakuru bimwe mu byabo bategetsi bavuganye kure y'amamikoro n'amakamera. Harimo ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Barabihamwe ibintu ku rwego mpuzamakungu n'akarere bibafitiye inyungu bose, harimo n'ikibazo cy'umutekano muke muri Congo na Sudani. Impande zose zumvikanye ko hakwiye gushigikirwa utwigoro tw'akarere two gushika ku muti wa politike w'amatati n'indyane zo muri Congo hisunzwe amasezerano ya Nairobi na Rwanda. Ku byerekeye Sudani, abo bategetsi basabye ko intambara zihagarara.
Muhinga akaba n'umwarimu muri za kaminuza mu Rwanda, Ismail Bikanan, yigisha ibyerekeye imigenderanire mpuzamakungu hagati y'ibihugu na politiki bijana, yabwirwa ibya Amerika ko umutekano wa Congo ari ikintu kibwirizwa kuba umutwaro w'ibihugu by'akarere kandi bikemera gukorera hamwe. Uku niko wabisigurije ijwi rya Amerika.
Icya mbere nge mbona kugira ngo haze umutekano ni uko hagombye kubaho ubufatanye. Ubufatanye hagati y'ibihugu byose, ari inzego z'umutekano, ari ubuyobozi.
Kubwiwe, amashyirahamwe yigenga yo mu karere ashobora kugira uruhara mu gutorera umuti ikibazo cy'umutekano muke mu buseruko bwa Congo, agasaba ko ashyigikirwa cyane. Mugasanga n'ingorane zifatiye ku mpunzi ziva mu bihugu bya EAC n'akarere k'ibiyaga binini bya Afurika zitegerezwa kubanza kwigwa kuko ziri mu bituma ibibazo by'umutekano biguma byiyongera muri ako gace k'umugabane wa Afurika.
Nge mbona ko societe civile yagombye kugira uruhare mu bibera muri aka gace. Ntitegereze ko imiryango mpuzamahanga ndashaka kuvuga ituruka kure ko ariza gukemura ibibazo biri ahangaha. Bityo rero ubuyobozi buriho mu bihugu byacu bigomba guha uburenganzira n'ubushobozi iyi miryango buyifasha mu kugira ngo ahabonetse ibibazo imiryango yageze mu ruhare bagerageze kubumva. Hari ikibazo rero cy'impunzi nazo ziri muri kano gace duturiye.
Batavuze mu mazina intambara ziri mu isi nk'iri hagati ya Israel n'umuhari w'intagondo wa Hamas ugendera ku mategeko kumira ya Islam mu gihugu cy'Abayahudi n'Abarabu canke ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine. Abakuru b'ihugu vya Somalia n'Uburundi basavye abari mu ntambara kubahiriza amasezerano ya ONU agenga bagwana.
The two heads of state further reiterate the need of respecting the United Nations Charter, international law, relevant legal instruments.
Abakuru b'ibihugu bombi bongeye gusaba ko hubahirizwa amasezerano ya ONU, amabwirizwa mpuzamakungu mu gutorera umuti indyane ziri mu isi no kwirinda gukoresha inguvu mu gutora umuti w'ibibazo rusangi bihanze isi. Basabye impande zose ziriko ziragwana mu isi guhagarika intambara vuba bwangu kugira ngo zirokore inzira karengane z'abantu ataruhara na rumwe bafise mu byateye izo ndyane ibituma iterambere ry'isi ribangamirwa.
Evariste Ndayishimiye n'umutumire wiwe banakeje cyane ubutwari bw'ingabo z'Abarundi, za Somalia n'ibindi bihugu bifite abasirikare mu rwego rwa Afrika rwanya intagondwa za Al-Shabab. Uburundi nico gihugu kigira kabiri mu bifite ingabo nyinshi muri Somalia inyuma y'Uganda. Itangazo wasohoye nta kinini ryavuze kuri izo ngabo, naho mu minsi iheze President Mohamud yari yumvikanye asaba ko igihe izo ngabo zorangiza ikiringo mu mwaka uza nk'uko bitekanijwe ibihugu bya Afrika buseruko vyoheza bikarungika ingabo gukomeza gufasha abasirikare b'igihugu ciwe gutuza Al-Shabab. Nao kandi bitavuzwe mu itangazo mukuru w'igihugu cya Somalia ashobora kuba yaroye mu Burundi gusaba mugenzi we Ndayishimiye asanzwe yarongoye umuryango wa Afurika y'Ubuseruko muri kino gihe kuzoshyigikira icyifuzo cy'icyo gihugu cyo kwinjira mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko EAC. Somalia yasabye kwinjira muri uwo muryango mu 2012, ariko ibihugu bihugize bikaba byagumanye amakenga afatiye ku bintu byinshi harimo ukuntu byokorana ubucuruzwa n'igihugu turere tumwe tumwe twigaruriwe na Al-Shabab, ukutubahiriza agateka ka kiremwa muntu n'ubwisanzure bw'itangazamakuru, abari amenyesha makuru benshi bafunzwe, ukudaha uburenganzira bukwiye abagore mu bisata bitandukanye, nk'uko umwe mu bahinga bakorera ku bibazo bya EAC yavyiganijwe rya Amerika. Mu kwa mbere uyu mwaka hari umurwi w'abahinga ba EAC warungitswe muri Somalia kuraba ko ibisabwa kugira yinjire muri iryo shyirahamwe ico gihugu kivyujuje. kuitaki ya chendu kukwezi ya lima rakeshi mulima hoke munama yoku la abirahamu yoku nuho tezu mbele ibijanye nukoro heza wanya mitahe muli Afrika munya Kenya Peter Mathuki munya mwanga mkuru wa yase ya buze koso maria ishobora kwe mererguwa kuwa munyuanyi wa yase munami sanzwe ya wakuru huku izobe liyarusha muli Tanzania kumagenke hezo ya minongi vina gata tumuna minongi vina kane yuku kwezi kwa chumi nari mwe Mathuki yonge yeko koi bihugu vizo muihembe ja Afrika biliko vizereka ninumbero yuku yunga muli yase ya mezako na Ethiopia ya maze kuandika isaba kuinjiramo kandi kunyuma ya Somalia tanheka na izemererwa shingiro nta bibazo byamenyesha makuru yemeye igihe yasoma itangazo kugira amenye byinshi kuri urwo rugendo naho bari benshi baba bakora itangazo makuru ujya hagati mu gihugu na mpuzamakungu eroje urika neza ijuje ya Amerika.